ugucishwa ubwenge n'akazi. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bitanze kujya mu biganiro birerekana ubuhinga bwinshi, ubumenyi n'ubumenyera mu vy'akazi. Baravuze ko kandi baboterewe cyane kugira icyo baterewe mu bihugu cyabo gishasha. Naho vyitavye uko benshi bavuye n'ingorane zikomeye igihe barondera ubuzi bwiza canke guhambwa inyigisho. Abagize imirwi baravuze ko kandi ko hari inkenerwo yihutirwa mu kuronshwa inkuru zitomoye mu bijanye n'inyigisho zinyuranye n'imfashanyo babona guhabwa. Barongeye ko kandi hakenewe gushikirizwa kudasanzwe mu gihe cy'inyigisho nyuma yaho, na cyane cyane kuraba gukaburirwa ubwenge no mu bintu umuntu umwe akora ari iwabo. Igihe wavuye ahantu aho icyiyumviro cyo gushirwa ubwenge gisa naho kitazwi, abamenyeshwa ibintu biciye mu bigizwa ku munwa no mu kirere, uburyo bwose bwatanga icyo nyigisho busa ari mfabusa. Umukozi ajenje kwakira impunzi za Afrika Victoria. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia baravuze ko kandi bakeneye ugufatwa mu mugongo gukomeza gutegera no kuronka imfashanyo iva ku batanga kazi. Bemeje ko icyo gisata ari intamenwa, ko nta mwanya uhagije kubafasha kubaka intambwe z'akazi canke baronkeyeyo akazi gahura n'icyo bize, ibyo bihitamo ibyo bamenyereye gukora. Benshi mu bagize ibyo basubiriza bavuze ko barakomera ko benshi muri ico gisata bijejwe gushakira impunzi akazi bakwiye gukahirizwa ubwenge kugira bafashe Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, cyane cyane abashasha. Baravuze ko kandi ko abajenje ahanura ivy'akazi bakwiye gutanga impanuro zishoboka kandi bagahabwa ukumenyerezwa mu bisata vy'akazi ko muri Australia. Benshi mu Banyafurika bafise akaranga ka Australia bavuga ko ukuvangurwa ari intambyi mu kuronka akazi kukarambira ko ibintu byari bimeze neza gushika igihe nagombaga gukora ibibazo cy'akazi. Ntibari biteze ko haza kuza umuntu w'urukoba rwirabura. Naciye ndabimenya nkimara kwicara ko ntashobora kuronka akazi. Ivyo vyabaye mu mwaka uheze kandi bimeze gushikira ikiringo cya gatatu. Umurwi wo guhimiriza South Australia. Umurwi w'impunzi uremeza ko ingene bavuga icyongereza canke kuba bafise amazina adasanzwe vyatumye bigorana mu gushika gukora ibibazo vy'akazi. Mu gihe naho bagiye kugikora, benshi biboneye ko abakoresha ibibazo batari biteguye kubaha akazi kubere ibitabatanya biboneka. Izi zitizi zarabonetse ko ari zahambaye ku Bayisilamu n'Abanyamostraliya, na cyane cyane abakenyezi bambara hijabu no kwitwikira mu maso. Abakenyezi na cyane cyane Abayisilamu bava muri Afurika bavuze ko biyumvira ko bakoreshwa nabi naho bakorera. Benshi muri bo baremeje ko bakuraguwe mu bijanye n'igitsina. Inyongera ku bijanye n'akazi n'ingorane z'inyamashobozi n'inyamahanga n'imyaka bakoze bitigeze vyemerwa n'abatanga akazi n'ibigo by'akazi. Bamwe mu mpunzi bavuze ko bakozwe n'isoni kubona abadashobora kuronka akazi. Ivyo bitera umutima udasanze abavyeyi babera abana babo cane cane kuzotera ugusumbana kw'abari mu kigero kimwe. Ibiganiro twagiranye hamwe n'imirwi y'abitanzye inama, abafasha impunzi hamwe n'abagiraneza bashize ahabona imigambi runaka mu gushikira Abanyafurika bafise akaranga ka Australia kurondera akazi no kukagumaho igihe kirekire, babonye ko harimo gushiraho intonde zijejwe gutanga inkuru mu mpunzi nshasha kubijanye n'ingene akazi kameze, icyo abakoresha biteze ku bakozi muri Australia. Ivyiyumviro n'intonde zifasha abakoresha kumva neza akamaro k'ubushobozi kuba Nyafurika bimukira muri Australia hamwe n'impunzi.